yo zaja mongo turabomeka eh gokwe
king
yeah
the king please
ama tena mamuri eh nemu kamenduru nabube ama tena mamuri eh nemu kamenduru nabube Ishaka 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 Edinamo Edinamo Ishaka 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 Turaba komando Turaba uma Twama turigado Twegeni kwa sama Ushize minzigo Uchugwaro mutima Bakubite Bahushure Wongere Turi hejuru Dukoro kanyibi vejuru Tuwatera suru Bajugu mirangi mburu mburu Turi hejuru Dukoro kanyibi vejuru Tuwatera suru Bajugu mirangi mburu mburu Na mamuri
Welcome you
Turi hano Mukame nduru nabube Yese shikamo Awate na mamuri Turi hano Mukame nduru nabube Hey, oh Edinamo Edinamo Ishaka 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 Edinamo Edinamo Ishaka 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 ishaka
Abakureta majere
Barireta bipopi
Abakureta majere
Barireta bipopi Aba Aba
Yo
Aba
Wey
Aba
King
Bara yomba yomba Turaba donda donda Bagaha kwa guhunga Era givyo nebibamba Bara yomba yomba Turaba donda donda Bagaha kwa guhunga Era givyo nebibamba